или Нижвиди Америка. Izwi America mu kirundi n'ikinyarwanda mu Burundi utwumvira ku mirongo migufi ya shortwaves ku metero 19 ni metero 20 mu Rwanda ni kuri FM 104.3 no kuri radio inshuti ya bose FM 88.8 n'ibice bitatu mushobora kandi nuko dushikira mukoresheje adresse yacu ya email radio yacu @gmail.com na Facebook kuri adresse radio yacu no kuri www radio yacu www.com umwanya w'ikiganiro muri sanga
Muri isanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Jende mkisagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri mure ya Colorado leta z'ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ku munsi wa kane w'indwi irangiye hatangujwe icese mu Burundi gikorwa cyo gutoza intererano y'amatora yo mu mwaka 2020 mu banyagihugu badakora no mu banyeshure bakwije imyaka yo gutora. Urugo rumwe rutanga amafaranga 2200 ku mwaka mu gihe umunyeshuri nawe atanga 1000 ku mwaka. Izo ingo zingana miliyoni 2 n'ibihumbi 150 hamwe n'abanyeshure bo mu mashure mato nayisumbuye n'abiga mu za kaminuza bakwije imyaka yo gutora bangana no miliyoni nibo bagiye gutozwa amafaranga y'intererano y'amatora yo mu mwaka w'2020. Umugwi ujeje gukurikirana iyo ntererano wamenyesheje ko ku mwaka abatari abakozi ba leta bazotozwa amafaranga angana ni miliyaridi 5. Uwo mugwi wemeza ko ingo zose zitegereza gutanga iyo ntererano ata na rumwe ruvuyemo. Mugihe abarundi basinzikajwe n'ubukene bukomeye cyane kubasaba intererano y'amafaranga agenewe amatora ko bari uku asongera isibe. Mu gihe n'abadafise akazi hamwe n'abanyeshuri hamwe n'abashikanye iyo myaka yo gutora bose bazotegereza gutanga ayo mafaranga abatazoyaronka bizobagendera gute? Nivyo tuvuga mu kiganiro muri sanga. Amara reka tubanze dutega amatwi mugenzi wacu Raymond Zimana atubwire ku gikorwa cyo gutanguza intererano y'amatora yo mu mwaka w'2020 cyatangujwe cyese ku munsi wa kane w'indwi turangije mu Burundi.
Ingo zingana ni miliyoni 2 n'ibihumbi 150 hamwe n'abanyeshure bo mu mashure mato nayisumbuye n'abiga mu makaminuza bakwije imyaka yo gutora bangana no miliyoni nibo bagiye gutozwa amafaranga y'intererano y'amatora y'umwaka wa 2020. Nk'uko byashikirijwe mu nama y'ababuramatari n'abamusitaneri umugujeje gukurikirana iyo ntererano wamenyesheje ko ku mwaka abo atari abakozi ba leta bazotozwa amafaranga angana n'imiliyaridi 5. No kuvuga umunyeshuri azotozwa 1000 na yurugo gose rutozwe amafaranga 2200 ku mwaka mu gihe abo bategeka intara n'amakomine bari baje kuronsa udutabu bazokwandikamo abatanze iyo ntererano bamwe muri bo bafise amakenga ko ashobora kuba abazohimba utwo dutabo kugira bibe abanyagihugu.
Nuko hari abantu bashobora kwigana ugasanga barakoze amakarne nk'aya nyene ama bakajya gutoza amafaranga y'igihugu umuntu yo bagombye kuza guca mu ryahumye umugabe mwiza w'igihugu.
Ibicanye n'aya maresi mwa bamwe arafashe intumbero zikwiye ku buryo akamaresi ari paralele yoshobora kwibonekeza hirya no hino.
Kuri icyo kibazo umwunganirizi mu bushikiranganji bw'intwaro yo mu gihugu hagati yasabye abasitaneri gushyiraho inimero ngengagatabo mbere ku rupapuro baho ubutanze ayo mafaranga hategwe ko ikidodo cya komine. Ikindi kibazo cyagarutse ni kubaza baraterereye nk'abakozi ba leta eka n'abandi baza barabikoze. Ikibazo cyabajijwe na buramatari w'intara ya Makamba Gadi ni yukuri hamwe n'uwibubanza Nobis Terence Butoyi.
Kozi wa leta usaba tuzi uko wewe bakatira kuri konti niba washyira ku rugo rwiwe akavuga ati kiye bakatiye kuri konti kari mwatubwiye yuko ari ku rugo itogenda gute.
Twasabye amahera bamatrikire y'imirima mwiyi by'intererano ngene bijanye n'iki gikorwa haba ku mirima cyangwa abantu bashoye ikawa kugira ngo batere n'abatora none abo bantu nimba bazaba baramaze guteza amafaranga badusiba kubaza kuko burya matrikire y'umurima isa na menage
kuri icyo kibazo haba mu bushikiranganzi bw'intwaro mu gihugu hagati eka no mu mugushije gukurikirana intererano y'amatora ya 2020 bemeza ko ingo zose zitegerezwa gutanga iyo ntererano atana rimwe ruvuyemo Terence Nahiraje umwunganizi w'umushikiranganzi w'intwaro mu gihugu hagati yunganiwe kuri icyo kibazo na Nestor Bimenyimana ari mu mugwi ujeje gukurikirana intererano y'amatora
wavuze ko hari abantu baba baramaze guterera ibi rero turiko turabira biratandukanye abantu bose tuzi bamaze guterera batandakaje ku bihumbi bibiri na kumi mitumba mwese murabyibuka ibisigaye na kuba baratereye nabo baratereye
benshi baramaze gutanga bariko baratanga abafunksioneri bariko baratanga namwe muri ngaha twese twaratanze mugabo cy'ubuzi ibihumbi bibiri ku rugo namwe bye murimwo iyo rero niyo niwa ntimuze mwibaza ngo twe twaratanze zarahetse izingo imiliyoni zibiri n'ibihumbi ijana na mirongo itanu twaharuye namwe bw'ingo z'iwanyu zirimo twese zirimo ni ukuvuga ko ririmo ibihumbi bibiri ku mwaka muzobitanga hama namwe babahereza nk'abandi kuko murimwo nako kabijya mu byumba
abarongo y'intara n'amakomine bakaba baciye bahabwa udutabo tuzofasha kumenya baterereye igikorwa kizokorwa kuva mu kwezi kw'indwi gushika kwa 31 kwezi kwa 12 2018 ibiharuro byashikirijwe n'ubushikiranganzi bw'igihugu cya leta byemeza ko hakenewe amafaranga arenga imiliyaridi 70 kugira amatora yo muri 2020 agende neza gushika kwa 31 ukwezi kwa gatanu 2018 hari hamaze gutangwa ayarenga imiliyaridi 17 mu gatumba muri komine Mutimbuzi intara ya Bujumbura Remonzimana ijwi rya Amerika
Turashimiye mugenzi wacu Remo Nzimana kuri iyi nkuru. Mu kiganiro muri isanga rero twatumiye Madame Justine Nkurunziza yahoze ayoboye ishyirahamwe Ecosome rikurikirana ibyerekeye amatora mu Burundi, aba muri iki gihe muri Canada na Eric Nsengimana aserukira ishyirahamwe ry'urwaruka Nyafurika gishinze guhindura ingendo mu rwaruka ribikeshije mu bikorwa mu bunyapfunyo AJAP ari i Bujumbura mu Burundi. Ndabaramukije batumire.
Mwaramutse.
Yego, nashaka ntangurire kuri Madame Justine iki gikorwa cyo gusaba intererano ku matora mu mwaka w'2020 nkuko mpeje kubyumviriza muri iyo nkuru y'umumenyeshamakuru wacu mucakira gute.
Twebwe ni igikorwa kidutera impungenge kuko umuntu atangura kwibaza ati mbega ayo matora bariko barategura abarundi barayiyumvamo mbega iyo intwaro isanzwe ihari ni intwaro ihagarariye ku gutwara neza gushikaho bo kwifuza kunyarutsa ayo matora cyangwa kuyaterera kuko turafite ubukene buri mu gihugu abajejwe intwaro bari gutegereza kubanza kwiyumvira bati mbega iyi ntererano tugira dusaba abanyagihugu barafise ayo mahera barafise ubwo buryo kuko turazi umurundi ubukene arimo turazi yuko umurundi ahari kenshi ubu ho bigeze no kurungika umwana mu ishuri benshi batakibishobora benshi batakironka n'icyo barya turazi ko kuva kera umurundi cyane cyane abarundi nyarucari ari abantu bafise ikibazo usanga no kugira umubaze ngo azane igihumbi cyangwa ibihumbi bibiri ku mwaka usanga niyo noti hariho abatarayibona mu ntoki batarayibona kuko batagira icyo bakora bakironka n'icyo basarura ngo bagurishe ugasanga rero ubukene bwugarije abo barundi ntiburi ko buratuma nuko bashobora kubatoza iyo ntererano kuko ntibagira aho bayakura nka benshi basigaye ari ntabwo banaho nikora nicyo rero cyane cyane giteye ubwoba kuko umuntu akavuga ati mbega ayo mahera azoja hehe azoba jere gute kuko muri bije y'igihugu ayo mahera ntayarimwo icyo nicyo kintu giteye ubwoba tubona tuti ibintu byo gukoresha ku nguvu ku bantu badafise naho bikora ni ikintu giteye ubwoba cyane kandi tubona ko bitari mu nzira itumbereye neza
yego nawe Eric Nsengimana muhavuga iki kuri icyo gikorwa
murakoze cyane ku gikorwa kijyanye no guterera amatora jemba na ko ariki kwa chiza chane na chane chane kwa nga wonye akarolelo zata anze mguru nyanyula igiri kwa shingiro aho wabanyegi hugu wonyene bashoboye guterera kandi bakanezerwa ari naho mwabonye ingene baje gutora babyumvamo kubera bari bagize isho bakora muri ayo matora ku buryo isazine nka bose bari baje gutora kubera ko biyumvamo by'ukuri ko ari igikorwa c'iwabo n'ayandi amatora ageze mu Burundi wamenga n'ibihe novuga bidasanzwe aho wasanga mbere bamwe baca batangura guhagarika umutima abandi bagatangwa kuyumvira ibizokurikira mu nyuma abandi bakaza gutora amasaha yarenze abandi bakaza bigura intege ariko ubu uri kuraraba turabiye nko ku matora yaheruka kuba urabona ko kubera abanyagihugu bari umugambi wari bawugize isho bawutereramo ndabona ko ari byiza cyane na cyane cyane ko bihiteka Umurundi kubera ko nubwo disipulina ariko aravuga ati ati ndabarakenye sinibaza ko hari umuntu akenye ku buryo umwaka ushobora guhera atarose ibihumbi bibiri mu rugo rwose iyo bavuga bati duyatoze umwe umwe niho byari kumvikana naho nyene bizova ngo gutanga demire mu mwaka atari bamwe bavuga ngo bantu mwikora leta isanzwe ifasha iriko irafasha yavemire no kuvuga ngo babura ibihumbi bibiri mu mwaka mu ngo ziri mu Burundi ndibaza ko uko bari kubasuzugura tuvuze ko hari urugo rudashobora kuronka ibihumbi bibiri tubasuzuguye cyane rwose abanyagihugu kuko ndazi neza ko nabo nyine abivuga bizi ko mu Burundi nubwo ubukene buhari nta muntu aratariye nubwo ubukene buhari utaronka ibihumbi bibiri ho urumva ko abantu bose bapfa mu minsi nk'itatu nta muntu n'umwe yosubira kubaho kuko nyoro mica fungura ndibaza ko badashobora gufungura amaheri igihumbi cyangwa amajana atanu mu mwaka wose hanyuma ngo babeho rero kuba bagize kuba biyumviriye ko abanyagihugu bongera icyo bakoze ni igikorwa kibaha iteka kibasubiza umutamana na cyane cyane ko amatora ari ay'abarundi bose abakerekana aho batagira icyo bakozemo kandi musanzwe mubizi ko umugambi nubwo bari mwiza gute umunyagihugu atawuterereyemo nta nkeka uwo mugambi arawuvuruga hamwe utegera ushika kuri objectife nubwo waba wawuteguye neza
ku bwanyu rero muravuze ngo naho abarundi baba bakenye nta ushobora kubura ayo mafaranga ibihumbi bibiri ku rugo n'umunyeshuri agatanga igihumbi none nk'abatazoba bashoboye kuronka ayo mafaranga harimo nk'abadakora nk'abanyeshuri nimona ko ari ikibazo kubaka amafaranga kandi ataburyo bagira mu bisanzwe ahubwo leta ateza kubashiriraho uburyo bashobora kwiteza imbere bagashobora kwigwanako
mbo leta imigambi yo kwiteza imbere nta kitari kirakora kugira ngo abanyagihugu batere imbere ndazi ko bakora n'umutaga ku neza y'abanyagihugu nayo kuvuga ati abantunze abantu bashobora kubura igihumbi ibihumbi bibiri mu mwaka wose niwo bwa ngo bazaba bayabuze kubera ugiye kuraba nk'ubu umuntu uzeje ntwara abantu barenga ibihumbi mirongo itandatu ngaha mu Burundi iyo numiye inama no kuri uyu wa gatandatu nari mwirango yitabye abantu barenga igihumbi uraze muri abo bantu batarenga igihumbi harimo abanyagihugu bato bato tubafatiye ko ukaraba batari bafite telefone usanga ari bakeya itelefone nicyo kintu nta telefone rimwe iriho y'ibihumbi icumi nta n'itelefone iriho y'ibihumbi mirongo ibiri umuntu aparubenye gutunga telefone agaparubena mushyiraho amayinite si ukuvuga ngo ni umuntu abakenye cyane rwose hariho rero n'abatagira izo telefone ariko atari uko bakenye ariko ugiye kuraba si uko ubukene buvuza uruhwa mu Burundi gusumba mu bindi bihugu hanyuma ku bijyanye n'ikibazo mwaje mutino n'abatazoyatanga bizogenda gute nibaza bata abantu bazofunga cyangwa ngo bagire babakumire mu kibano ariko sinavuga ngo bazaba baje gutanga kubera ko ari ubukene ahubwo bazaba baje gutanga kubera ko batabyumvamo cyangwa badakunda guterera badakunda kujyamo n'abandi kuko niko igihugu kibaye gitegerezwa kubaho mu budasa ariko jewe ndabahamagarira ko bitabira ako kamo
nawe madame Justine aho muhavuga iki
aho je ndavuga yuko numva numva ari muri banyaguhiko kuko avuga ko abarundi badakenye ariko murazi yuko benshi bavyiyamirije turavye no muri sendika z'abarimu basanzwe bahembwa bitwa ko bafise aho bakura bose baravyiyamirije mu masendika nuko ni vya bindi nyene ubona ko ari ibintu by'igikenye ibyo bariko baragira byose babigira ku gikenye ibintu by'ubu none uwo mubaza yo mubaza ryari babajije abanyagihugu ko babishobora kuko icyo ni kibazo gitegerezwa kuba ku gushaka mugani gitegerezwa kuba ku ngufu ngo batange itegeko ko kuba ku itegeko rikorera ava hejuru muri ministeri rikorera ava hejuru mu no kugira ngo iki mu bategetsi mu buri ba guverineri ubwo ugasanga abanyagihugu baraza baritaba amanama kubera uwo nta wovyanga baritaba amanama kubera avuga ati je ni nitaba nzambonera kure ziza kundara ku mugono je ni nitaba ejo murazi yuko ibintu byinshi usanga bagize bati no kugira uronke attestation de naissance kugira uronke urupapuro rw'ibiri komine utegerezwa kwerekana ibyo ayo mahera uba watanze murumva yuko ibintu byose bimaze kujamo ingufu ntabwo bijyanye na demokarasi icyo twovuga kuko bo barazi yuko barafise aho bakura mugabo hariho benshi badafise aho bakura kandi abanyagihugu benshi barabyidogera murumva rero n'ibintu twovuga tuti ni ibintu byo kwitondera awari yanse yuko baterera amatorora mukamatorora mugabo ni ibintu byo kwitondera umuntu akamenya ati abantu barabihagurukiye barabyishimiye uko nivyo avuga ngo vya referendum ngo barabyishimiye murazi ngene vyagenze murazi ngene habaye iterabwoba ugasanga baja ku ngo kudodora ko utagiye gutora uzoshikirwa n'ibintu ubonye bazomenya ikigushikira murazi biri kubiraba mu Burundi icyo gituma yo ntavuga yuko ari ibintu biri muri transparence biri ku mugaragaro kandi abanyagihugu bishimiye ahubwo uwo baza neza agatangura akabaza abo banyagihugu akabaha ijambo bo nyine bakavuga yuko intumbero bashaka kuyiha mugabo intumbero ntive ku bategetsi kuko ibihe tugezemo nta muntu agigira ibintu by'iterabwoba.
Murakoze, reka tuze ku mirongo ya telefone dufite Salomon, uratwumva? Yego. Watubwira aho uri, watubwira ikibazo canke intererano waba ufise?
Mu kindi mu ntara ya Kayanza.
Yego.
Ndabanje kwa musomo mutume mu dutumiri.
Ni babiri barakumva.
Ama leje nandi uko nabibona. Ni nk'ihe yamvuga. Nabona yuko gutera amatora atari bibi. Kandi ni nabyiza kuko bize nifatanye zivuye hanze si byiza. Ariko iyo barabitegeko bakarikora neza nkigira bo ribangamira nawe rikiryata ibaze nk'umunyeshuri cyangwa umushomeshi mukiye ngo terere amatora mu gihe ku kwezi atari n'igihumbi ngira yinjiza uko je nabona ko ari nko kumurengana kabi kuko byaba babitegura neza nka gihe ubwanye nabona yuko baba bakwiye gukata nko kumushahara byaba yinjiza ariko nawe ugasanga nta mahera yinjiza reka ndawe nka karoya igihe ikibi bya referendum bakubwira ati mu gihe utagiye no gutora urwanya leta kandi mu Burundi abona ko atagiye mu matora cyangwa ibikorwa bya leta aba yitwa umwanzi mu gihe ejo ku bwanjye nasaba yuko ibyo bintu mu bisubiramo kuko agiye ni umushomeri mbona ari ukuturenganya kabisa. Murakoze.
Murakoze. Aho muhavuga ku ikereka
ego arakoze cyane abashomeri ahubwo nabo bari bakwiye kugira icyo bakoze na cyane cyane ko bari bafite n'umwanya wo kuguma muhira ntibicare baguma bakorana abashomeri kuko abantu bose uri kuraraba bose baguma bakora abashomeri ni ukuvuga igihugu kizotunga abantu bicaye ngaho ari abashomeri bakeneye kuza kurya gusa ore gushyira mu ngiro ibyo bize bakimingira imirimo bagakora kugira bateze imbere igihugu ko n'ibyo bihugu bindi bya Buraya ibyo byose wumva bikomakomeye ugiye kuraba abanyagihugu leta yakazi se abanyagihugu benshi cyane usanga kenshi ari amayindisitiri ibikorwa abantu bigenga bakoze rero imbanduka kwa moko mu muzu ngo tugume twiyumvira ngo turabashomeri ngo leta izotugabuye twese ico cyose n'igikunda kare na leta ya miriki irabivuga leta ikora irafasilitira ibikorwa twa turiko turakora ngo kirabigende neza hanyuma kugitaye nuko ngo baba bararenganije abanyeshure ku mwaka umuntu kugira tarengi 100 twese twarabaye abanyeshure ntariho n'amahera yo kwishura usanga batanga arengeye n'icyo 1000 kandi nta muntu ayidogera ngirango ni kubera ko bitanga uyu mwaka umuhini mushasha utera amabavu abantu bazogenda baramenyera kandi abantu bari bafite mu mitwe ko hageze amatora amahera ava muri pinide amahera ava i buraya amahera ava hehe hanyuma ugasanga iyo ngeso yo gusegerereza no gutega amashi yarafasha abarundi twese dusigaye turi uyoberwa aba shefu uyoberwa abagize iki bose kumva bariko badefanda ibijyanye no gusegerereza kwa mawiteza amaboko hanze oriye yukwiyumvira ati uno munsi umwaka turimo ntitugire muri demiride turi mu gihumbi kimwe amajyana na 200 uno munsi turi mu gihumbi kimwe turi mu 2018 ibihe byarahindutse nimbi bihe byarahindutse abantu bashobora kubaho gute igihugu kizokubakwa na benecu nimbi igihugu kizokubakwa na benecu umwe wese ategeza kugira icyo akoze kunoze kuneza igihugu ciwe kuko nimba amatora atabaye mu gihugu ibikurikira murabizi aho bose bariko baravuga ngo amatora ntayo ni ukubera ubwa mbere nibo baragira birukanka mu ibarabara bavuga ngo imfashanyo ntizihagarare nimba rero twirutse ngo baratubwira imfashanyo ntizihagarare hanyuma leta ikavuga iti ko zihagaze ndeka umuce duce twikora ku buryo dufise abakunda igihugu na twega abarundi nyene no muzi ntihari kugaruka bavuga ngo nitugire ngo nitugire icyo dukoze ngo tuhane ngo twikore ku abanyagihugu abanyagihugu bari ababajije biciye muri wa mugujijwa ujejwe ibiganiro waciye mu gihugu cyose ibyo bashikije ku maradiyo ku mateleviziyo mwarabyumvise nje naraparitise mu ntuze muri zirya muri ziriya konsiritasiyo bagize abanyagihugu barabagijwe barabazwa bari egisipima umwe wese aravuga ati turakeneye amatora twege nyene turazimye amatora ko tuzogisha duterereye nanoze na disine n'umushefu adwaye umushefu muri kosome awomo bazati mu migambi waranguye mu Burundi ko tuzi wakoze byinshi wabajije abanyagihugu kanga ushaka kwandika umugambi nta migambi 200 yo kubwira yaciye ku banyagihugu
reka bisure
kugira iyo kugira abanyagihugu biyumvira hanyuma bazanye ibyumvira nabo baheje babitumbereze neza banatesane ko basabye na konsibiki itavuna
reka abisure mu mwishure madame Justine
cyane sakata cyambere cy'ukumwishura ko nuko binezereje cyane cyangwa bibabaje kubona yubahuka kuvuga gutyo avuga ko atabantu bakenye aserukira ugwaruka akabazi ugwaruka rungahe rushomereye we avuga yuko bashomereye kubera ari babyitera icyo kintu kirateye agahinda kuko abahejeje amashuri arazi uko bangana bari mu ibarabara mugabo iyo leta rero ntiheze ngo yiteho kubaha ako kazi ibafashe kugira imigambi ahubwo hakubafasha kugira imigambi ikabafasha ngo gukizura hamwe abana barara barirukanka ntibashobore no kuzinduka bashobora kugira no kwiyumvira bataciyumvira ahubwo bagumara abantu bakoma bakoreshwa ibyo rero wewe ngira arazi abiwe kuko murazi kubu hariho banyagusana banyagukira hari abafise n'abadafise kugira nibaza ko abadafise badafise uburyo batagishobora kuronka uburyo ahubwo mugani wabo bakuma basegerereza basigaye ari bo benshi icyo rero sinzi ko ari cyo kintu kimunezereje aserukira urwaruka hakubavugira bati reka leta ibaronse imigambi ibafashe kugira iyo migambi hanyuma ejo nihagera guterera babe bafise aho bakura ibyo kuvuga nabyo ngo ishyirahamwe ntirikora nka leta burya bayisaba byinshi kurusha ishyirahamwe kandi kenshi twakorera ku migambi twaba tuzi ikenewe kandi hariho benshi twaba twabacije ibyo rero n'ibintu rero tutogaruka ko ahubwo tugaruke kuri icyo kintu cy'uko mbega abarundi barashaka guterera mbega abarundi barashoboye nta n'umwe yari yanse ko abantu baterera mugabo reka duhagarare ku kuntu mbega barashoboye cyane ibyo bintu bariko barakoresha ingufu mbega bazovyakira gute cyane bavyakiriye gute nababwiye ko mu masendikaho nyine ubwabo bamaze gutangura kubyanka bakavuga bati naho dukora nitugiraho dukura hanyuma n'uwo munyeshuri bariko barayasaba mbega arayafise icyo reka tuje yabise dutangure kuvugisha ukuri ntitugire tuti hariho tumenye ko hariho abayaronswa bagira imana bakayaronswa n'uyu munsi murazi ko n'akazi ubaho bigeze atabintu byo kugira ngo urapfa kuronka akazi udafise ikarata nawe nyine barabikwibwiriza udafise ikarata ya CNDD-FDD nta kazi uronka murumva rero ko si benshi bazoronka aho bakura kandi si ibintu bategerezwa kugira ku ngufu je nanka izo ngufu bariko barakoresha kuko benshi n'ayo matora efekima ntiba yiyumvamo ntibabona ko ari ikintu giteguwe neza usanga bamwe bakumiriwe usanga abo rero bakumiriwe none ubabwire umaze kubakumira ngo terera cya kintu bariko barakumirwamo cyo nicyo kibazo kinini cyo nshaka kumubaza akoreshe ukuri arabe yuko aho abaye abo aserukiye mbega barabishoboye icyo ni ikibazo gikuru cyane hanyuma kandi umuntu amenya ati mbega babigize kugushaka by'ukuri cyane n'igikenye turabizi cyane ko ubu ari cyo gikenye utari mu mugambwe CNDD-FDD uri umuntu baza n'inkoni bati cyangwa uje gutora uramuriuka no gutora muri referendumu nasubiye kubivuga yuko baza kungo bati cyangwa uje gutora none mwumva iyo demokarasi turimo ari iyi
reka tubandanye ku mirongo ya telefone dufite Thierry wo tubwira irindi izina nahuri
nitwa Isaki hanyuma ndi mu Burundi
ego watu ufite iki cyimbiro cyangwa ikibazo
ni cyimbiro ufite
ego
ntanguru bwa mbere n'ukuri ni saba imbabazi uwo muntu yitwa Eric ariko aravuga ariko anavuze ndumvise ko n'uwo mukenyezi atiye akavuga ni ikintu kibi kandi mu gihe tuzi ko aserukira urwaruka ananje namubwira ndi urwaruka ariko ndumvise ariko aravuga yuko ngo ibishomeri ngo biri ngaho ngo bihese amaboko twumvise ari ibintu bibi cyane kandi mu by'ukuri nimba hari ibishomeri bazi yuko bitagira akazi hama guca bazi bagaca babitoza amahera je numvise umenga abihuse ahubwo womenga ubwa mbere habanza kubaho politiki igize akazi kugira ngo bino bintu bibaye sino ibindi vyo ni vyiza kuko igihugu kimaze kuvuga yuko cikukiye na Nyarugenge duherutse guhimbaza umunsi mukuru wo kwikukira birumvikana yuko abarundi babwirizwa kwifatira mu minwe yabo igihugu cyabo navize bigaragara ubwa mbere mu gushobora kwitunganiriza amatora bo nyine bayatere ariko mugabo ari ikintu umupfaso navuze ngo abanyagihugu bafashwe ku ngufu nivyo murabizi burya na demokarasi kugira ive mu Burundi yabanje kumenyerezwa rero birakeneye ko abanyagihugu bamera nk'ababedika bakabamenyereza nyine ikintu cyo guterera rero gato y'umuntu yomera nk'ujira mu ngufu gatoyi mugabo ntahaje kuko uciye uvuga ko n'umunyeshuri yiga mu mashuri y'intango umunyeshuri ukaza ngo uje kumutoza amahera umenga leta iriko irarenza urugero nico gituma jewe kubwibanje ndumva ko ari ikintu cyiza ubwa mbere guterera n'amatora mugabo arabe neza bibe nk'umuco ubwa mbere kuko turashyize amakenga yuko zino ntererano naho ziriko ziba tutazi ko zizotunganya uko byari bitumbereye cyangwa byabwiriza ku meza ariko kandi barabe hariho abantu badakwiye gutozwa amahera nk'abanyeshuri murakoze cyane Fidele
murakoze dufite kandi Nduwimana uratwumva irindi zina naho uri
Ndi kwandiye mara ni kwandiye wandi mukanyesha mu gisekara cha Bujumbura
yego ufite ikibazo cyangwa icyumviro
ya ni icyumviro
yego
yego gutanga ingorano mu matora ya demiri fezi cyari cyiza mugabo barakwiye kuraba umuntu ntayo atandi ku ngufu urumva kumukora ko nshya kumuhana uzatoza ku ngufu kandi utazuye atanga ingana n'ahandi barakwiye kuyaraba umuntu agatanga ashatse hama nkaca mvuga yuko ko bavuze ngo umunyeshuri ngo azotanga igihumbi rero uzi uwo munyeshuri yiga ku ishuri azotanga igihumbi amahera ayakuye hehe cyangwa nk'udakora ihuzi ayo mahera we atayakora hehe barakwiye kuyaraba mu guterera ayo mafaranga y'amatora hagaterera nk'abo nyine bakora bafite ubuzi naho nyine ntiwaba ku ngugu hagaterera nk'ushatse kuko igihugu ni icyo yacu kandi turakeneye amatora meza nzaha mu Burundi kusha nicho kiwazo na wengine ya
urakoze Eric izabizi mbio za tiyari nandu wima na mwivuga kuhi alo
mbato Eric karaza na nuhuze na tiyari nyene na wengine nisao wera ya buza ati aba nuhuko wa minyereza sila demokrasi uke uke na shani chane kwa tuiku ukiye ubundi bwo ni twari tubwirizwa kuwa amatuteza amashi ngo dutegerezwa kwa amaturondera ngo ifashanyo zivanze kugira twitunganize amatora nimba twariho ibirizwa shingiro ivuga ko amatora aba kandi atabaye acaba evidence institutionnelle aba evidence institutionnelle kuvuga acaba babugabo bwigira n'abagabo bwiga umwe wese akashaka kuba perezida abandi nabo bakagira bakazana ingorane mu gihugu urumva muri icyo gihe birakenerwa ko nubwo ntuzeye gisenga kavuga ngo navuze ko ngo badakenye navuze ko bakenye mugabo atamuntu akenye ku buryo buri 2000 mu mwaka niko navuze ntagifatire rero mu bwici gukena biratandukanye gukena ku buryo buri 2000 urumva n'ikibazo gikomeye cyane rwose nyuma aravuga ati baravuga bati ikibazo nuko amatora mbega bose barayumva muntu n'utiyumva amatora wumva wo gukunda demokarasi ya demokarasi duharanira iyo bari wo ukeneye kutuba mu gihugu kimeze gute wo ukeneye kutuba mu gihugu kitwara kitagira indongozi atamatora aba amatora sikubwira ngo bose barayiyumvamo ni obligation y'umuntu wese azi ko ariko arahanira intwaro ya rusange
ariko
rusange ikintu cya mbere cyerekana n'amatora
ariko
amatora ni ukuvuga ushaka inzira y'intambara
nta kindi ariko nka Nduwimana na Thierry nibaza ko ari Thierry sinzi yavuze ati yaba bareka hakabamwo ugushaka demokrasi y'ukuri umuntu ntategekwa kugira ikintu atiyumvamo uko kubatangisha ku nguvu bose n'abatavyiyumvamo neza n'abadafise uburyo ntibona ko ari kibazo
mbo nagomba mfikuri kintu kimwe ngaha kuri ivyo ugiye kuraba ngo bafata ku nguvu nta muntu n'umwe ndumva bafashe mu ishati ngo genda guterera amatora ariko hariho itegeko twese dutegerezwa kuyisunga ibitegeko ryasohotse kandi nibaza ko ahubwo kubona bavuga ati batangishije 2000 je kubwanje mbona ari makeya mu mwaka wose urugo rusanga rurimo abantu 10 urugo rurimo abantu 10 n'umwe wese ashobora gutanga amahirwe ijana amajana abiri gutyo mu mwaka wose ugasanga bagize bayarisha amahera ubwo ni makeya cyane rwose ugiye kuraba harakaniye bashobora ku 50 naho nyene njya zari kuba ari ingorane hoho kandi naho nyene yari kuba pratike nziza kandi bari kuyatanga rero iyo umuntu akunda igihugu ntaraba igiciro hariho nk'abo wabonye batatu batanga imiliyari hari aho batanze imiliyoni hari abanyeshuri abanye muri lisi batanze 3 million nk'abajya bibereye hanze ninde umuntu yabasize ko perezida ngo kubera mwarase buruse ya leta ngo nimutange amahera ni volontaire abantu buke bazazabimenya ariko nta ntuze nta tegeko rihari ko twese dushobora kubihuriza
ariko
ikindi nacyo nagomba mbaze ntuze gisine avuze ngo bahitsinduka gutora ngo abantu ngo gihe batora muri referendum ngo babakura muhira ngo genda mutore ngo genda mugiriki nibaza ko ibintu bijyanye n'amatora ahari imigambo yari ku rubuga umwe wese nibaza ko yahimiriza abari mu mugambo wiwe je nari mfite aba observateri 2003 mu Burundi bwose nta iyo ka mu maraporo barungitse ndetse na je naho nagiye nta iyo nigeze mbona kandi ikindi nacyo nuko gushika isaha 6 abantu bose baje gutora nawe bose bari batwara ku nguvu iyo batwara ku nguvu nibaza ko isaha 6 batari bakuba baje gutora hasi ya banyuma kuko bagiye kugera ikintu nabonye hageze n'igihe abo muri seni baza basanga abanyagihugu bamaze gutonda bishakira kuza gutora bigiye ku mirimo rero ubu nibaza ko hariho shanjuma ikomeye cyane rwose mu bijyanye na volonte n'uko igihugu biriko biragenda neza kandi twese tuzobyumvamo n'ubwo wumva biruko si ngombwa ngo twese tuvyumve kumwe ariko twese turabwirizwa gukunda Burundi nimba turi Abarundi kuko bose ababwanka n'abawukunda bose bazotegereza kubugarukamo swate ugaze wapfuye cyangwa uzukomeye mugabo igihugu cyashaka kwibarutse n'u Burundi nicyo gituma impeso yacu twategereza kuyikunda
ariko urabye uko babivuga bavuga umugwi werekeye gukurikirana izo ntererano zizotangwa wemeza ko ingo zose zitegerezwa gutanga iyo ntererano atana rumwe ruvuyemo urumva nta gushaka kurimo
na buze ko ari itegeko yo rihari no kugubahiriza kandi itegeko rihari nta umuntu wese abwirizwa kugubahiriza ko no barundi no muri ntunze nta societe nimwe tarimo itarimo amategeko nimba muri societe runaka hafashe ingingi wewe kubera iki wikura mu nk'utarimo ari abantu batari abarundi nimba twese tuvuze tuti duterera amatora abarundi zoterera kubera iki ari abacu koko batari abarundi badashaka guterera ikino gihugu kino gikorwa cyo guterera amatora si gikorwa cyo kugira cyo kubaka inzu y'umukuru w'umugambwe cyangwa y'icyo kubaka inzu y'umukuru cyubatse inzu y'umukuru w'igihugu wumva n'ibindi cyangwa y'umushyikirano cyangwa y'umuntu kanaka ni igikorwa cy'igihugu ibizovamwo amatora agenze neza cyangwa akaba bizoshyikira ku munyagihugu n'uwahariya hasi mucamuzo n'uwahariya kure bwa mbarangwe azoshyikirwa nicyo gituma umuntu wese ategereza kugira uruhara iyo muri sosiyete yabaye organize uko ata muntu n'umwe ategereza kuvamwo aho sosiyete zose nk'ubu bavuga bati wowe ku kazi uno munsi ku ijuru rya Amerika haza gutonda ubushaka haraba kwigumira baryamye kubera ko hari amasaha y'akazi avuga ati sosiyete mutegereza umunsi kuba muri ku kazi.
Madame Justine Nkurunziza mpavuga
aho kero nguma ngaruka mvuga nti ahubwo ntakiri n'umuserukira abakiri bato ahubwo aserukira ariko n'umuvugizi wa leta nibaza ko yarakwiye kuronka iyo pitse mugabo igikomeye cyane nuko abo yitwa kuri parakira bari mu bukene kandi batagira akazi bariko baramwumva ibyo ariko aravuga ha kugira ati agwane babaronsa akazi nk'uko sinibuka ko ari sinibuka wabivuze yavuze ati ahubwo ni babafashe baronka akazi hanyuma bagira umugambi utomoye w'ukubahimiriza umuntu agende abyiyumvamo avuga ati ndanezerewe ngiye guterera ayo matora nta n'umwe ashyigikiye gusegerereza toramo kadushyitse kuri iyo independence y'ukuri iyo independence economique y'igihugu tugashika kuri independence y'umunyagihugu economique hamwe avuga ati jewe irahagurutse ndagiye guterera kugushaka kwanjye kuko numva iyo bijya kuko hategerezwa kubanza hakaba education civique abanyagihugu bakabyumva neza hanyuma bakabaronsa uburyo kugira ubwo umwe wese akore mu mufuko abishaka kandi abyiyumvamo ibyo ni ibintu byiza cyane mugabo kuvuga bati ni itegeko urumva guma avuga ati ni itegeko agarutse kuri za nguvu yariko arahakana kuko bariko bakoresha inguvu bariko bakoresha igikenye hamwe bavuga bati niba utadoza gutora nakubwiye ko ibintu byinshi ngo bakoresha inguvu ari ukubaka amasitade bagenda bagatoza waba muri uwo mugambwe utari muri uwo mugambwe amahera yo gutoza yo guterera ngo kubakwa ngo ingoro z'umugambwe ayo yose bayatoza ku nguvu kandi abanyagihugu baridoga kandi nakubwiye yuko wewe urumesha makuru urazi neza baza abantu bo mu masendika reaction bagize ukuntu bavuze bati n'ukuri bariko bayikoresha igikenye none kubera iki bakoresha igikenye n'ayo mahera umuntu ugasanga yatanze kabiri yatanze gatatu ayo mahera ntibazi nye nazo bajehe nta na hamwe ari muri budget ibyo bintu ntibibaho bitegereza kuba muri ligne budgetaire bakabikora neza ntawarabyanse babishyire muri ligne budgetaire bavuge bati amahera azokora gutyo mugabo turazi yuko ubu kenshi batoza bajyana mu mifuko yabo ibyo rero ni ibintu tudashobora kwemera yaba twabishobora mugabo bo bavuga ngo lese avoir la caravane passe ubu nibyo basigaye bakoresha uwo munyagihugu baguma bitwa ubu rero mama wanjye baragarutse ahantu bavuga ngo abakunda igihugu n'abadakunda igihugu mbega iyo umuntu akunda igihugu bamubonera kuki iyo umuntu adakunda igihugu baca bamuhora iyo umuntu kuburyo yahunze bamwomoye bagira bamwice kuko murazi ko benshi bahunze kubera bari menashe bagira babice mbega uhunze ukingira ubuzima bwawe baca bavuga ngo dukunde igihugu baraduha rero uwo munzani wabo bakunda igihugu ubu ho babita ngo ni abenegihugu ngo hariho abenegihugu ngo hariho abanyagihugu ibyo rero izo mvugo twe twibaza ko mu gutwara atari uko bategerezwa kugira ntawase ko amatora aterera mugabo nibabyicarire neza bigisha abanyagihugu bagire education civique
hanyuma umuntu agende no guterera abinezererewe mugatari guterera ku nguvu hamwe bakubwira ngo agakarne ngo utari mu gakarne bronka ya testation cyangwa ngo muzoro ndi atestation noneho ndanezerewe cyane kubona abanyagihugu ariko baratwumviriza bo nyene nibo umunsi urize n'abazotsinda bavuga bati iki kintu nico cyari kintu sico naho uyu munsi boba bafatiwe amaboko imugongo ejo bazotsinda baronka umwanya wo kuvuga icyo biyumvira mugabo urazi ko uwo muri iyi minsi bigoye kuvuga icyo umuntu yiyumvira kuko uvuga icyo wiyumvira bakarara barakwiruka
tubandanye tugaruka ku mirongo ya telefone dufite kandi Jerome uratwumva
eko ndabumva cyane neza
irindi zina nahuri
nitwa niyo nkuru Jerome ndi mu gihugu cy'u Rwanda
yego ufite icyumviro cyangwa intererano cyangwa ikibazo
basise intererano n'icyumviro
yego
yego ndabandije kuramusha nawe batumiriwe nyine mwadutumiriwe
barakumva
haramutse
yego mucyane hanyuma gutera intererano y'amatora yo muri Demire Gwende ntibyari bibi gusa mu kubera nyine nabo baca barenze urugero umuntu bakamufata ku nguvu uwo Eric ariko aravuga ngo amafaranga 2000 ngo amafaranga menshi mu mwaka yewe ndabona ayo mafaranga 2000 ku rugo ko ari amafaranga menshi cyane tuma ari menshi cyane bamwe ntitugura akazi yewe hari abantu bize guhera kera no bicaye muhira bahiga akazi bakakabura kubera usanga ngo baratarimo muri uwo mugambo uri ku butegetsi ugasanga yibereye ngaho wewe ijoro nka karaka k'amafaranga 1000 cyangwa 500 ku munsi ukenera gupfura mwaga kate cyangwa akavoka urarurije hanyuma ubwo gutangiza 2000 ubikuye ikindi nacyo yavuze yuko ugwaruka ngo amafaranga ngo barafite amafaranga ntayo ariho ubundi uronka ubwo butuzwa bukora turukuye hehe ko basise nyine ku mufuko utigera uronka akazi muri icyo gihugu cy'u Burundi twege hari yari rankanka tuge yayivuze kubera yicaye mu biro kandi no heto mu mitumba arebe ukuntu abantu babaye ibyo jewe kuba yabivuze jewe ndamutegera neza kuko yibereye nkaho mu biro abona byose ko bitunga natwe ntibagwize ubuzi natwe dukore nk'uko bakora hanyuma natwe dutange iyo ntererano niko ndabibona hanyuma umunyeshuri ko bavuga ngo ku rugo n'2000 ufate nk'uwiga aba mu ndaro icyo gihumbi bavuga yotanga ko ababyeyi bagitanga urumva ko ari 3000 ku rugo yewe rero uko niko nabibona gusa yaba batuguriza natwe ubuzi tukaburonka guterera yari hasima nta ngorane yobabaho yego murakoze cyane
yego murakoze Eric muhabwa iki
arakoze cyane ni uko nyine nibaza ko atanzi nanjye ndi umunyeshuri kandi yumvise se yuko urwaruka muri Afurika ibaza ko nkora nta namwe jewe nkora ndi umuvolontere jewe narabizi yarakoreye muri sosiyete sivile yaradimishaade nge ningana kandi noneho nari umushahara usanzwe uriho muri sosiyete sivile hanyuma ibyo biro ndabyicayemo mbwazi ndabihembwa ndimwo nyine nk'umuvolontere icyo ntabwo babanza kimenye hanyuma avuze ati nicaye mu biro simenye ibibera hasi jewe nibaza ko ntari mu bantu batamenye bavuga ko batamenye ibibera mu Burundi kubera ko ishyirahamwe ryanjye rikorera mu makomine yose agize u Burundi hanyuma ndi deplase nkagenda iminsi mba ndi Bujumbura niyo mikeya nkashikira ku kizi nkabona ingene abanyagihugu babayeho ibyo mvuga rero si ibyo nkora mu mutwe ndabikora ku kizi hanyuma ariko aravuga ati urumva ati bari bakwiye kugwizwa ubuzi n'iki je nibaza ko ni hamwe nyene abantu tudashima sino ugiye kuraba nk'ibyo leta iriko irakora nk'umurazi ko kuva leta ego ibaho Burundi bubaho nta namwe bari bwavuge bati mu mantu ze mu makomine abashaye komine izo ziraronka 1,500,000 ubwa mbere barabanza barubaka amazu barubaka amashure Nyuma kuregiyo garavuga ati imice 180 z'amafaranga nakoreshwa mu bikorwa by'iterambere abantu bijukira amakoperative abantu bijukira commerce abantu bagira iki hanyuma biteze imbere twese turafite abantu byo kuri bize kandi sindi imbeshere kandi ni nayo je mvugisha ukuri kubera ko sindi umudiplomate mvugisha ukuri nkababwira kugira ngo ejo bashobore kugira abumva bagira icyo bakuyemo kuko nimba warize uyu munsi ukabona ko leta ishoboye kugira ishoboye gutanga akazi mu makomine muri komini waba akaba ari 1,500,000 zisirikira ku mwaka hanyuma baba gutatunga nyene akaba aribo bamabaza mbaje gusinyisiyoni wanyu witwa ko wize ishure oriye ngayi wanyu kwa kreya cooperative ukreya entreprise n'40 mugiye hamwe muri abantu muri abantu 50 canke ijana b'abashomeri ntimushobora kubura amahera 40 mugakreyo entreprise mukerekana vy'ukuri votre capacite mwakoye ku ishure kuko ndibaza neza ko ivyo turiko turiga ku ishure si ukugira ngo bigume mu mikwe yacu twicare tugume twitwa izina abashomeri ni kugira ngo tugire mise en application y'ivyo twize dushobore kwerekana ko by'ukuri twaciye ku ntebe y'ishure mugabo ntitwize kugira ngo twame duhanze amaso leta sampurusa andazi twiga ibintu bitandukanye n'iz'ukuri ahubwo abo bandi ko twese tudashobora gukireba ubwo buzi bakaza iwacu natwe baje kutubwira bati duha akazi ngaha leta tukayifasha kuko ugiye kuvuga ngo leta ni bande leta ni jewe leta ni wewe leta ni naka wewe atacu shobaye gukora muri iyo leta nta na kimwe uzo gukorera kubera ko leta ni nka ishyirahamwe bigize iki ishyirahamwe riri ngaho ritagira abanywanyi bagira amakontribution iryo shyirahamwe rizogera rizotera imbere gute ishyirahamwe riteza imbere na bene iryo
ntaguciriyemo
shobaye gukora ngo duteze imbere iyo leta tuzoza kukama ibyo tutayihaye bizomera nka kwa kundi k'umuragizi ashobora kuragirira impe inka ntagire ntayahirira ubwatsi mugafifuza kuyikamisha
reka ndababaze ntabaciriyemo mwe mwitegereze murabona iyo myidogo y'abantu bakiri bato bahejeje nk'amashuri batagira ubuzi bako bavuga ko batagira ubuzi batabona baheza amashuri ntibabona iyo baja mwe mwavuze ngo ugwaruka ngo rushomeye ngo kenshi ngo namakosa yago ngo ruzera kuri leta ubona leta ishyiraho uburyo buhagize bwo gushobora gufasha abo bakiri bato barangije amashuri kugira bashobore kwiteza imbere ku bwanyu mubona leta ikora ibikwiye
ego leta jende ko daraba urabye amikoro yayo nahigeza iragerageza mu gukora na cyane gutora amategeko yubahiriza abantu gukira bakoresha gukora utwo wabo ugiye kuraba nk'ubu barazize kujya kigwati iyo kigo api kugira ngo n'umuntu ego turazi ko ugiye no kuraba noze baravuga ati capacity ya education mu Burundi ni 3 noze ni 3 experiment barashabashaho n'aba expert bashaka kwigira imigambi bazizona ba expert bakwigira imigambi bacabashiraho n'umuntu ugejeje kwigisha abantu bazifuza guko kunyene bashobora kwihangira imirimo inyene bashobora gukora ibikorwa inyene bashobora guteza imbere entreprise yabo mu nyuma baravutaje amafaranga atari 3 million shahe komini ajya yonyene nk'umustaneri afite 3 million mu makomini mukagenda mukagira entreprise y'abashomeri kubera ubu benshi ntibaramenyera ibintu bya sumisiyoniki mu makomine usanga amakomine yose y'igihugu cy'u Burundi ugiye kugira amaetide usanga abantu basumisiyona ari banyabujumbura babagweza tunga aribo bideplasa bajya mu makomine wanyu leta iranasubira avuga iti umuntu uzeye w'umunatitonga muri iyi komine mu kiviyo sumisiyona cyo kimwe n'ubundi yavuye mu yindi ntara tuzomwongerera ko nka bempurusa yayo yasumisiyonye ko kugira duha amashanse abavuka ntara abavuka ngaho muri iyo ntara mugabo twege icyo dushyira imbere ni turakenye neko turiko turakena dukora iki gisine ariko aravuga ati murakenye muragisine ariko akora iki ngo abanyagihugu bogorore abandi bose ni turakenye tuzogoma muri turakenye twiteze umenga ati hari ikindi kintu twiteze hari uwundi mubyeyi twiteze wundi azoza kudufasha kudukura muri ubu bukene
ariko umwe baduhamagaye yigeze kuvuga ko bitoroshe nk'uko mwaba muriko mubisigura avuga ati umuntu adafise ikarata y'umugambi uri ku butegetsi kuronka opportunite n'akazi n'ikibazaho muhavuga iki
mbo jewe disine ndadufasha abanywanyi benshi ngaha nagoma tena mu nimero ya WhatsApp cyane n'uwo nimba ari karanyumvira niyo yaba afite ikarata y'umugambwe je sinkeneye ko ukugira iki ayindungikire kuko je yonse abanywanyi ibihumbi 60 mu Burundi nta muntu n'umwe ndabona afite ikarata y'umugambwe muri abo harimo abasendede FDD harimo n'abarimo mabanga muri sendede FDD nta ntuze nta muntu ndabona afite ikarata y'umugambwe sendede FDD je ndigera mbona cyanambira ati je burya ndafite carte de membre y'umugambwe sendede FDD kuko nkuko bavuga aravuga ati umugambwe sendede FDD no abanyagihugu sinzi rero ingene batunganya ayo makarata bakayanyegeza cyangwa bagashaka kunyegeza nk'abantu 60 cyangwa bangahe ugasanga bayanyegeje rero ibyo by'amakarata nibaza ko nawe nyine ariko arabivuga atahari ayibona niyo abamaze kuyibona arashobora kubitubwira agaca nayitu fotorera akayiduha akayikwiragiza tukayibona nimba amaze kubona ikarata y'umugambo sendede FDD jewe mbonye ishukuri nta karata y'umugambo sendede FDD ndikira mbona nabo bariko barabivuga nukugira gusa batyoza abo batavuga rumwe n'ahandi hoho nta makarata y'umugambo sendede FDD gitanga ndibaza nubwo mwatumire umuvugizi w'umugambo sendede FDD yababwira ko ata makarata muri sendede FDD ahari kubera ko tuba mu Burundi aba sendede FDD n'abantu turabana nibo benshi ntabo turigera tubona tuba tubibona cyangwa akavuga ati jewe urya ninje muri sendede FDD ngiyikarata namaze kuyironka icyo nzi barabinjiza ku mugaragaro hanyuma ama media agakorana bakavuga nakura abaye umugumyaranga bakamuha impuzu n'umwambaro gusa ibyo bindi iyo ibyo amakarata yandi sinzi ko bizine yabayifise
erega ntiduhagarara ku makarata n'uwo mwambaro nicyo kimwe n'ikarata kuko umaze kwambara umwambaro baba babona yuko uri umunywanyi wabo hanyuma ikindi nacyo nashaka kuvuga nuko ego uri kuri terrain waragiriwe amahirwe nyine y'ukwitegemvya ariko ibyo uri kuravuga abantu bariko barabyumva barumva uvuga ukuri barumva utavuga ukuri aho niturinde kuhahagarara ibyo barabiza barundi ho nyine ejo bazobikubaza bazokubwira bati mbega bijya wavuze bujya uri siri ibyo kuko nyine barati ibyo babayemwo ingene barumvikaje ingene bashomereye hanyuma sinafikiri kuri ipfukira numva banovuga ko ari ukubakindaga kubakingira ku mutimba
none nshaka kakubwira iki tuba amaproposition apana kuguma mu idoga tanga amaproposition uburyo ngo Uburundi twogorore nk'uko ndiko ndavuga ni abajene bari ko baravuga ko bakenye
amaproposition nayatanze amaproposition nayatanze
ari disponible pour les aider créer des entreprises nawe iyo uri kufasha iki kugira ngo Uburundi bwogorore kerezole strategie necessaire ziri ntoze ziri pratique pour aider abo bantu uvuga ko bakenye
mugabo
tumezuko turi banaho nikora ibyo nta
reka bishure Eric reka abishure madame Justine
twe twamubwiye tuti ikintu cya mbere leta yokora yokora neza imigambi ishobora guhakazi abo bashike nibaza ko amastatistike ahari ibintu turiko turakura mu mutwe abashomeri ni benshi cyane yavuze yuko bashomereye kubera ariho babyigira kubera tayiforo bagira mbega ayo mahera yo muri komine nibangahe bayagira ko akshi nibangahe bayashikira icyo ni ikintu gikomeye twagomba kubanza kubaza nibavuge bati umugambi wagizwe gutyo abo bantu bamenyeshejwe ingene bashobora kubigira ingene bashobora kuyashikira kandi atabyo gutoranya kuko nareke kwisamaza arabizi neza ingene bigenda ugira ikarata utagira ikarata arazi ko baza abanywanyi babo arazi ko atari uwo ari we wese ashikira ya mahera icyo rero leta imaze kugikora ikabanza igashikiriza ikorganiza abo bajene nabo banyagihugu bose ikaborganiza kugira bamenyeshwe iyo migambi bamenyeshwe ayo mahera yatanzwe ku mukomine n'ingene bazoyashikira bagaheza bakabafasha ku kwiyoganiza nibaza ko inyishu y'ubwo bukene izo bitanguye kuboneka nacyo babajije bati mbega turazi iyo ayo mahera azoza turazi ibimenyerewe mu Burundi ingene amahera yuruzwa anyuruzwa nabanze ibyo byose birazwi none wewe ushaka kugira ngo ufashe kandi ata bonne gouvernance irahaba
reka tubandanye ku murongo wa telefone
dufite ku murongo na kugira icyo mfashikirije nga
reka unyaruse gatoyi ku mwanyubiye kugenda turafise ubundi duhamagara indi
none ati barimenyeje byo byagenze gute nta komine ni imwe abasanteri batakoresheje amanama ibijyanye n'ikoreshwa by'ayo mafaranga amakiritere kandi nta kontu nzejya minisiteri ya developement communal itagize kugira ngo ishireho formulaire y'ingene abantu bashobora kuyitunganya n'ingene abantu bashobora gutegura imigambi kugira bashobore kuyashyikira hanyuma nibaza ko bamaze kubigira barabandanya n'ububahimiriza bati nimunyaruke mugire muje hamwe mukore tuzofasha abantu bari hamwe dore ico nico bama bariko barashikiriza ati abantu bigenga abo bantu banuza mu nyuma mugabo ubu tugomba tubanze dushire hamwe abantu bavuga ati twe tugiye hamwe dukore ikintu kintu z'ingufu dushobora kubona ko bashobora kushika kuri ntuzeye kuri resitati binyaruka ati abantu bantu nibo twishaka gufavoriza nibaza ko byarasiguwe neza bikwiye hasigaye ko natwe tujya ku kivi ntitugume twiyumvira uko sino tuzosanga abandi bakerebutse bamaze kugira kushika kure cyane go
murakoze reka Moise
byiza cyane ni haba transparent
yego reka tubandanye umwanya ugiye kurangira dufite Moise ku telefone Moise uratwumva
yego ndabuze cyane mwiriwe
mwiriwe uri he irindi zina ikibazo n'intererano unyaruse yego ufite ikibazo cyangwa interera
interera none ibibazo
eh munyaruse
umufasha akaravuga cyane cyane ngo banyanye umugabo cyane bidegege ngo bafite na makaracha naje mu cyo gihe cy'umukuru umugabo muri cyo bidegege muri cyo muri South Africa na yo kato na niyo rufite ngo bantu rero kubesha bavaze ko bekubesha kabisa iyo karata n'amigo umugabo bidegege n'amigo batanga nse umuntu wese mina gihugu dufate nyina muti akatanya amafaranga y'intera n'amatora umuntu wese amafaranga yatanya ku giti ciwe namuna kubitwa inkoni rero ko atatanya amafaranga y'intererano bigareye kuvuga amajyamo menshi ahubwo baje bafashe n'abandi kuba ati igihugu bategura amatora y'2022 na cyane cyane ejo bundi ejo ntihagiye 2022 bazi bitwaje ngo barinze mu matora rero bati ye gisigaje mu gicoro nabo nabonye nabagerije mererano mererano no zabo bibaze kuri dikenesha ni cyane bazigana tuzifashanye kuba igihugu ne igihugu nagari ta petero muri nzigo igihugu kizaye bariko ndayishimi igihugu ni cyabarundi bose bibaze afata babonye nuko bifashanye kuba igihugu
murakoze
cyane igihugu ni igitere imbere ndagize ko imbere na bari kuko ni fitiko cyo kugira nabi ubutu ndukaye mare hanze y'igihugu abonye nabo ko bavuga ifaso ndazi ko afite amacumbi menshi y'igihugu batwaye hanze y'igihugu
reka bishure umwanya ugiye guhurangira mu mwishure madame Justine
ndamwishure ibiki wowe umva ari ko aravuga cyo kimena Eric je navuze nguma mvuga nti bwo kugumahagarara ku ikarata basituyireke bafishe uniforme ivyo byose barazi umunywanyi wabo ko abidantisha kuri cya gitenge gatiye gitenge cyasubiriye ikarata hanyuma ibyo byo kuvuga ngo amatungo ngo mfise mu gihugu yewe ngo nigiriye hanze nibaza kwica tutokigaruka ko uyu munsi ni jewe etazoshobora kundi sindamuteze bya navuga ngo iki sindamuteze sindamwifurije nabi ngabo kuri icyo kibazo cy'ukuba uri hanze wivugira icyo ushaka arakigenza buhoro kuko nibaza ko ntagiye hanze kubera kugushaka na narifuza kuguma mu gihugu kigira nterere neza demokrasi ntangi ibivyiyumviro atari ivyiyumviro bakoma bavuga ngo ni ivyo wanki igihugu ngo twe ntidukunda igihugu nibaza ariko ico kico kibazo twakigaruka ku wundi munsi anjuru l'autre tuzotiza tumenye ukunda igihugu n'utagikunda
hasigaye nk'imisegunda 15 Eric ijambo rya nyuma imisegunda 10
ego murakoze cyane nagomba shimire Justine Nkurunziza nongera ndamwifuriza gutaha kugira ngo aze tubandanye ibikorwa twarimwo byo muri sosiyete sivile ntarutanikizi nimba ari iyo nafe abari yashinze kubibananiriza nk'iyo aze azaraduha amastrategi nyine twokorana amabwirize n'amafo iyo ayarundi kino
murakoze
igihugu yandanye cogorora
murakoze Eric umwanya urarangiye
bashobore kwita kwitabira guterera amatora.
Turabashimiye. Turabashimiye. Turarangiye umwanya urarangiye Eric Eric. Murakoze yari Justine Nkurunziza yobo yahoze ayobo ishyirahamwe Cosome na Eric Nsengimana na Seru Kirishyirahamwe Ajab twariko turavuga ku vyerekeye intererano ku matora yo mu mwaka w'2020 mu Burundi. Dushimiye aba duteye akamo gashikiza ivyiyumvira kubaza n'ibibazo namwe mwese mwakurikiranye iki kiganiro. Tubifurize ibihe byiza.
Mubandanye kumviriza radio Ijwi rya Amerika.